indundi culture amakuru mu kirundi
turabaye mwiriwe tunabaye ikadze muri aya makuru twabateguriye kuri uyu mugoro w'igenekerezo rya 2025 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 ashimikiye nini kuri ibi bikuru bikuru Ukuronki bisigi basigiwe n'abagabo si cyoroshe kuba fakazi baba muri zone gatumba komine ntango intara y'Ubujumbura abo bakenyezi basigura ko hari imijyango bagiye kubakamwo itaborohereza cyane cyane iyo bibarutse abana babigeme gusa atagikozwe umwimbo ku gitegwa cy'umuceri ushobora kubandanya ugabanuka umwaka kuba rimira mu kiya cya SRD ni muri komine Mpanda mu ntara y'Ubujumbura imvosi yindi ni ukubura amazi yo kuvomeza iyo mirima aho bigeze ku mwimbo wari witezwe hashobora kutaboneka n'igice cyawo muri icyo gice ukuriho ibidandazwa hakoresheje ubuhinga bwa none buzwi nka Burundi Pay ibirakigwa neza na bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Jabe muri komine Mukaza mu ntara y'Ubujumbura nyene kubera uzimbutse gusumba ubundi buhinga bwa sana bene ubwo bagasaba ko nyaruka gukoreshwa ibyo byose ni mu idonido rya makuru hagarariwe na Matiabo na Yesu ijwi ni rya Udironkejimana
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu tuyahere mu bijanye n'imibano aho bamwe mu bapfakazi bo muri zone gatumba komine ntango intara ya Bujumbura bavuga ko badafise uburenganzira ku byo basigiwe n'abagabo babo abakenyezi bidoga ku imijyango bagiye kubakamwo ibaturatuza cyane cyane abapfakaye bibarutse abana babigeme gusa bavuga ko ibyo bituma bagira ingorane zo kubandanya batunza abana kuko batagira ikibafasha bagasaba leta gufasha kugira agateka k'umupfakazi kubahirizwe harimo kugira uburenganzira ku sigivye umugabo Kristalize Harerimana
Damien Nahimana numukenyezi w'imyaka 54 aba muri iyo zone wo bari bubakanye yitavye imana ahitanywe n'indwara haraheze imyaka irenga 20 ubu Damien atunzwe no gucuruza uburobe kugira ashobore gutunga abana yasigaranywe n'umugabo wiwe uwo mukenyezi avuga ko inyuma yo gupfakara atigeze yoroherwa mu gutunga umuryango wiwe kuko bo mu muryango w'umugabo batamwemereye kwikora ku bisigi byo bari bubakanye nk'ibibanza by'idandarizo bari bakotesheje isoko ya gatumba
bahengowe nta karasiyo ntaki anatuje kaje karobe yagenduzo nke tabara ni gihumbi kime kumose hahose ni wanje hahose arapanzwe iyo parafira ati umugabo wanje twe twararonderanye barahanyatse usiwane
ivyo vyatumye Damien adashobora kubandanya yigisha abana biwe kubera ukubura uburyo
oya bamwe amashuri baramuhe kubura nabuzaga kubarihira amashuri ntibacika kumeneka ku mwana yagiye mu bitaro nuko ndakopesha ntu bari ko baranyiruka amahera y'ibondi bwo gushira hamwe kandi ko pesha udushira hamwe mu bantu umwana kwa muganga umwana yaratashe
ingorane kandi ni nkizo kwa Emeline Kwizera w'imyaka 27 haheze imyaka 2 abuze uwo bari bubakanye avuga ko adashobora kwitura ubutungane kugira agira ijambo ku bisigi ivyo uwo bari bubakanye kuko atagira uburyo
jewe sinari bwitura ubutungane kubera nabonanye n'ubuzima ndimwe cyambuga tereka manzi ndera karasi ukabana
abo bakenyezi kugira bave mu byo bavuga ko ari hohoterwa abapfakazi bakoregwa basaba ko leta yo bafasha kugira umukenyezi w'umupfakazi yubahirizwe
sabareta twego bafakaze ni yubaye kandi yubahire kuko mabaye kuba umfakaze kavuga tujya mu fakaze akeneye kubaho abahe no mujyango w'iwe
kuri ico kibazo twakuye kuri telefone umukuru wa zone gatumba Dieudonné Mubanda atumenyesha ko afatiriwe nakazi gushika ubu mu Burundi ntategeko gihariye rihari rikingira agateka k'abafakazi ariko itegeko rikinga rigahana amabafatiye ku gitsina ryo muri nyakanga mu 2016 mu ngingo yaryo ya 59 rivuga ko ahanishwa gufungwa kuva ku mwaka umwe gushika ku myaka 3 hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 100 amafaranga y'amarundi uyo wese abereye intambamye umusigwa mu kugira ijambo ku matungo y'umujyango
na mu bijanye n'ivyuburimyi bamwe mu barimyi b'igitegwa cy'umuceri muri komine Mpanda intara ya Bujumbura barimira mu kiya cya SRD basaba kwitangwa ry'amazi avomera iyo mirima gyotunganywa neza bose bagashikirwa ni mu gihe harabidoga ko bashobora kumara iminsi irenga 7 atamazi baronka imirima ikaba yarumye muri iki gihe aha bajejwe kuyikurikirana bavuga ko ku mahegitari 20 yari mu iki kiringo ata 10 bitezemwe umwimbo ni mu gihe ku munsi wa kabiri hari hitezwe ko bayagaba nganya ku rutonde aho zari mu ntara y'ububanza Alex Nkeshimana ni mugenzi wacu akorera tugire kumuriri
barama indwi yose atamazi baronka abarimiye imiceri mu kiyaca SDE imbo mu kibanda cyo kumpanda muri commune ya Mpanda muri province ya Bujumbura aho harimo abafisi imirimo ya cooperative ya Siape amasangwe n'abari muri SDE hamwe n'abandi nkuko biboneka imirima idashikigwa n'amazi imiceri yarumye abarimye ntacu biteze kwimbura abarimye bavuga yuko amazi make asanzwe ahaboneka gabugwa nabi kuko ngo haraba yaronka abandi nabo bagahebura
umushiro urumye gose kwa gatamazi kumpamvu yo kumva amazi ni make ariko ntiyari kuba ari make nuko bayatanga kutariko kuko dusanga bayatwaye mu iri mirima y'umuri Siape akaba ari biganzira ayo mazi kuvuga twe bayaduha kufasa tuye gatondo ushika saa munani bakaba bayajaye muri Siape bagasha bayatwara kufasa munani y'umurango ushika mu gatondo mbona iyo bafite amazi bafite amasaha menshi bora bakaduha iminsi niba uri buri ijoro n'umurango n'iminsi nk'ingahe bakaraba dukwije bakaba bagasha bayajaye mu yandi mirima y'abandi nk'ubu kuva uno munsi twero yehovayo abitari umagosi vyofuma tukutorora mugabo birenze nk'iyindwe cyaruta bamwe cyaruta
bavuga yuko abayobozi ba SLD imbo bari babahimirije kurima ariko batashyamo umwete mu kwaronsa amazi
jensanje ndi umuntu wanyu wa SLD baraduhimirije ngo turime isuka ya kabiri amaturarima rero tumaze kurima umuceri wose warumye amazi twarabuze turirwa turatakambira prezida tuja ku kibanda tuduga tumanuka dondereru ukuntu tushobora kuronka amazi amazi rero ntayo gushika ubu rero imirima yarumye reje wendi muntu mbere yo gusaba bankure ku rutonde rw'abarimye kugira ntibaze bahave bantwarira karima ko mfashije ngo banyandike ku mwenda uwo mwenda ntazaho nzokura kubera igitegwa cyamaze kuma simbona iyo mva niyo nja kugeza ino saha
ku munsi wa mbere musanga bakomine ya Mpanda abishije kubarongora ikibanda cya Mpanda yari yatumye ko abaserukira SLD imbo kugira ngo bigire hamwe n'abarimyi barimira muri icyo gice ingene butunganywa bushasha ihanahanwa ry'amazi bakaba bashizeho urutonde ariko ikibonekeza ni uko hariho ngo akagwi kagizwe n'abantu batatu bazwi ko batoza amafaranga kugira ngo baronse amazi ababafumbatisha ayo mahera abo ngo nta n'imirima bafise muri icyo kiyaya abarimyi bakaba basaba yuko aho kagwi kohagarikwa abaserukira SLD imbo bamenyesha yuko aho kagwi atabagatumye kandi ko bahungabanya uburimyi muri ico kiyaya abarimyi basaba yuko amazi avomera ico kiyaya ava mu ruzi Gifugwe yokongerezwa abarongoye ikibanda ca Mpanda bamenyesha yuko agahombo kamaze kwinjira ku barimyi aho kuba hegitare 200 bari barimye muri iki gice ahitezwe umwimbu ahadashika hegitare 10 Alex Nyeshimana ibubanza Indundi Kirtiyo
Nemo bijanye n'ubudandaji bamwe mu badandaza bakorera mu isoko ya Jabe Komine Mukaza mu ntara ya Bujumbura bashikiriza ko bashimishwa n'umugambi wo kuri ibidandazo hakoreshejwe ubuhinga bwa none buzwi nka Burundi Pay umuhora basiguriwe kuri uyu wa kabiri utaratangura gukoreshwa muri icyo kibanza ariko bashima ko ari umuhora uzimbutse kuko ata amafaranga barenza ko kubyo bumvikanye n'umukiriya abo badandaza basaba ko umugambi wonyaruka gutangura Alice Ndayizeye
Abadandaza n'abavuga ko gushika ubu uwo muhoro utaratangura gukoreshwa muri iyo soko bemeza ko bafatiye ku byo babasiguriye wowe ufise akarusho haba ku badandaza canke n'abandi bantu basanzwe
Mugambi ni mwiza kuri kira muntu wese abakeneye kurungikira amahera umuntu wari we wese nk'ubu uri mikashi baragukata amahera ahakuwa mugambi rero kuri Burundi Pay uzosanga vyoroshe umva ngo tubari make cyane bavuze ngo ni ku buntu mvuye ni avantage kuri kira muntu bitara by'umudandaza cyangwa umukira munyagihugu cyo kintu ni cyiza cyane
ku cerekeye cyo kurangura byose urumva ko bishobora gufasha umuntu wari we wese bakora akazi muri iyo bari no muri business cyangwa utari muri business nyene zo kudandaza
uretse ko atamahera menshi boheza ngo barenze ko bavuga ko vyotuma n'udafise amahera ntoki aheza agashobora kugura ico yo bakeneye
ufise telefone birafasha urumva ko cyagushirira ko mumvikanye mu kahutsa abyo kwirwa arasubira muhira ngo ngiye kuyarondera cyakoresha yafise muri telefone
urumva hari gazo hari ati naho ndarotira ati ntibankate kijya nico gi nico cyorohereza cyane urumva ari akarosho ni ko mu banki ngendana kandi urumva idakata menshi
ariko bona ko ubwo buryo bwo guhanahana amahera butora imigu yose kuko hariho ibyo umuntu ashobora kugura vy'amahera make bitoba ngombwa gukoresha ubwo buryo
ari nk'akantu k'amahera nk'ijana amajana atanu angahe anoshya kucibaza telefone kugira umurungi ki
abo badandaza basaba ko uwo mugambi wotangura gushirwa mu ngiro vuba
kubera arimo amavantage menshi ku munyagihugu iri fonyine ukene kuba wihutisha
kuva ku igenekerezo rya 23 ruheshe umwaka wa 2026 abakozi ba banki ya Republika y'u Burundi baherekejwe n'abakozi bamwe bamwe bo mu mabanki n'amashirahamwe adandaza canka hanahana amafaranga amaze kwinjira mu buhinga Burundi Pay bamaze iminsi basanga abantu aho bakorera arimo abadandaza ngo basigurire ivyiza byo gukoresha uwo muhora wa Burundi Pay abadandaza baronswa amakode y'umudandaza ku bantu basanzwe nabo barafashwa kwinjira muri Burundi Pay biciye mu mabanki n'amashirahamwe amaze kwinjiramwo ibanki nkuru y'igihugu isaba ayasigaye yose kuzoba yarinjiye muri uwo muhora bitarenze igenekerezo rya 6 nyakanga umwaka w'2026
Radio Indundi Culture
Amakuru yacu kuri Radio Indundi Kiritira arabandanya bamwe mu bakora ibikorwa mvabwenge babona koshigwa amategeko agenga umwuga bakora mu nama yo guhanahana ivyumviro kuri uyu wa kane mondwi yahari w'imigenderanire n'ayandi makungu abo banyamwuga basigura ko hari aho bisanga hari bamwe muri bo bakora ubusuma kubera hakibuza amategeko ibyo bigatuma umwuga wabo subira inyuma umushikiranganje mu byajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana akaba yamenyesheje ko agiye kwitura inzego zibijejwe kugira haboneke inyishu kuri icyo kibazo Olivier Kwizera
Muri yo nama mu vyashikirijwe nuko haragahaze mu bijanye n'amategeko Isaac Bujabo umwe mu bajeje guteza imbere ibikorwa mvabwenge yerekanye ko gukora uwo mwuga hatisunzwe amategeko ari ngorane ahasigura ko bituma ha ubusuma ariko gusaba ko bushikanganje mu byo bujeje harimo imigenderanire n'ayandi makungu bwogira ico ufashije
Des artistes qui travaillent sans cadre légal
Hari bamwe mu bakora ibikorwa mvabwenge bakora atamategeko urumva ko batorohewe ibyo kandi abanyamwuga birabashavuza haretse igihe kitari gito tubivuze ariko nategeko rirategwa ku mukono kugira ngo aba bakore ibyo bikorwa bidegenze ibyo bituma batiyumvira mbere bikanagwiza ubusuma mutuvugire ku bandi bashikiranganje babijejwe
soyez notre ambassadeur pour travailler d'abord avec les autres ministres
Jedone Mizera serukiri kigo gikora marere sina wabona ko umwe wese yofasha kugira amateka ajeho muri ico gisata kukamarere satuma habitera mbere mu gihugu mbere nakaranga k'igihugu kakamenyekana
Lo cinema
Turashima ko gisata ca marere cyakuwe mu byo kumenyesha makuru ariko nkuko abandi babivuga uyu munsi nta mategeka agenga amarere ahari ubwo rero irere sifise ingufu mu kumenyekanisha imico nakaranga by'igihugu hose aha rero duhamagarira umwe wese ufasha kugirira resi rifashe mu iterambere
kuri ivyo bibazo umushikiranganje ajeje imigenderanire n'ayandi makungu Edouard Bizimana avuga ko ivyo batabifitiye ubushobozi ariko agiye kuvugana n'ubundi bushikiranganje ku neza yabo bakora ibikorwa mvabwenge
sinovuga ko ari ikindi tuzofasha kuko ntitubifitiye ubushobozi ariko tuzokwitura inzego zibishoboye hariho ubundi bushikiranganje bujejwe urwaruka bujejwe inkino n'imico ka ama hariho ubushikiranganje bujejwe ubutunzi hariho obere turi benshi kucerekeye guverinoma y'u Burundi twebwe aho turi tuzogerageza dukora ibyo dushobora hanyuma turonke ayo mategeko canke ibindi bishobora kudufasha kugira ngo twese dushobore gutera imbere
inama yahuje imigwi itandukanye hatwovuga nk'abikorera utwa abafisi imano zitandukanye n'abandi ubushikiranganje bw'imigenderanire bwerekanye ko iyo migwi yose ifise uruhara rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu ubwo bushikiranganje nyene bwashikirije ko hagiye gukomeza ibiganiro ku mpande zose ku neza y'igihugu
muri ico kiganiro nyene ikigo c'abanyamitahe mu Burundi gisaba ko abaserukira u Burundi mu bindi bihugu bafashe igisata c'abikorera utwabo mu Burundi gushikira ubuhinga n'ubumenyi bushasha kubikoregwa mu bihugu baherereyemwo Denis Shimirimana umunyamabanga mukuru wa CFCIB aranegura ku rwego rw'abikorera utwabo rukiri inyuma kandi rugasigara inyuma mu gihe abaserukira u Burundi bari mu bihugu bitandukanye ku isi yose ayerekanye ko nk'igisata c'amahinguriro gisa n'ikikiri mu migambi ibishoregwa hanze navyo bikaba biri munsi ya 25% by'ivyinjira umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Edouard Bizimana akaba yemeye ko agiye kuba kuvugana n'abo baserukira u Burundi muri ivyo bihugu kugira babere kuko boserukira u Burundi mu buryo bushimishije gusumba uko biri ubu
muri iyi ndwi nyene turafise igikorwa gihambaye twise indwi yahariwe diplomasi imigenderanire n'ayandi makungu tuzofata abaserukira ibihugu byabo bose ngaha abari hano mu Burundi dufate abaserukira igihugu cy'u Burundi mu makungu ko nawo nyine bari ngaha tumaze iminsi mu nama tubatembereze tubatembereze mu gihugu tubatembereze mu mashirahamwe mu mahinguriro des entreprises tubereke ingene Burundi bwifashe icyo Burundi bushobora gutanga hama nabo bazogende bakiratira abandi bakiratire ibihugu baserukira ba natwa ba diplomate bacu bagende babiyagi iyo bari kugira ngo dushobore kuteza imbere ishusho y'u Burundi abantu babone ibintu dufise mu Burundi murabona ko twihaye ihangiro y'uko igihugu coba cifashe muri 2040 hama giteye imbere muri 2060 aha rero dusaba duvuga tuti imigendere n'andi makungu nayo itegezwa kugira uruhara kugira ngo izane ishigikire iyo mbona kazoza hanyuma twese tugende turi hamwe murumva rero nta urinda kubitubwira mu bisanzwe ubiravyo wenyene uvuga kuti aha ndashobora gukora iki ndashobora gukora iki kandi twasanze ari ibintu bikenewe cyane gose ngira ngo mu minsi niyo twaronka karyo tuzobananya duteza imbere ibitari bike
wari Edouard Bizimana numushikiranganje w'u Burundi mu byajeje harimo imigenderanire ari nahano turangirije aya makuru mu rurimi rw'ikirundi abafashije kuyatororokanya ndabakengurukire nkengurukire kandi mati yabona Yesu yamfashije amajwi arabashikira Odironkeje Imana nayo abashikirije ndabifurize kugerwa n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu.